Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ikiganiro yaga mu kisagara cha Bukavu bagikurikirana ku radio yitiriwe Umukenyezi Mama Radio. Kaze mu kiganiro yaga mugiye gushikirizwa na Jean Maria Karoni ni nahazwe. Dufatiye amakuru yacu mu gisagara cha Bukavu ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe riragabisha ko ikiza cyakorera gishobora kwibyukiranya muri karere ka Fizi no muri site y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe. Umuhuza w'ibikorwa mu kurwanya ico kiza cyakorera muri iryo shyirahamwe umupfaso ni Diana Moninga amenyesha ko ibice 70% navyo banyagihugu muri ico gice ariho bashobora kubangamirwa kubera ubukene bw'amazi burangwa muri ako karere.
Iso cyemezo cyashyizwe ku mugaragaro n'urunani rw'abaganga batagira imbibe MSF mu funyafunyo y'Igifaransa. Havugwa ko ibice birenga 70% by'abenegihugu ari byo bimaze kwandura iyo ndwara. Kubwo umufatanyabikorwa Diane Maniga mu mugambi wo kurwanya iyo ndwara muri MSF, avuga ko iyo ndwara iterwa n'ubukene bw'amazi bwibonekeza mu karere kose ka Baraka. Yongera ko urunani rwiwe rwamaze gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bagwanye iyo ndwara. Iyi nkuru yemezwa kandi n'userukira ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rwa Baraka, umushinga naye mu kubaya mutembera. Yamenyesheje kandi ko n'impunzi z'Abarundi nazo zibangamiwe n'izindi ndwara zitandukanye atari korera gusa. Agasaba abarongozi ba MSF gukorera kuri Centre de Santé yo mu ikambi kugira ngo bafunyirize urugendo abagwayi basanzwe bakora ibirometero bingana indwi kugira ngo bashike aho bivuriza.
Tuje muri site impunzi ya Murongwe. Kuva mu kwezi kwa ntwara n'umwaka impunzi z'Abarundi zibarizwa muri iyo site zironka amazi bigoranye. Ivyo vyatiwe n'uko imiroko 8 barizwa muri iyo kambi ine yamaze kononekara. Kutumvikana biturutse kwa ayo mazi kwa makwibonekeje, umunyamakuru wacu mushasha muri ako karere Machozi Biju yaduteguriye inkuru mu mwa mwiji rya Pacifique Munezero.
Kuri 8 yarasanzwe kuva ashinzwe iyo nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe. Ayo mabombo yononekaye akaba ari ku mirongo ya 6 hamwe n'indwi n'irindi ryari ruhande y'itangi y'amazi, bikaba biruko kuva muri ntwarane aho ibonekeje ibura ry'amazi meza hamwe no gushira mu matati abasanzwe bakoresha ayo mazi. Abakenyezi bakaba bafata urugendo bava aho basanzwe baba mu ntumbero yo kurondera amazi hanze y'inkambi, aho bamara amasaha 3 canke 4 barorereye amazi ko aza.
Aha mu nkambi dufise ikibazo cy'amazi, nta mazi turonka. Amazi nubwo baduhereza barashaka kuyaduhereza amasaha agiye, bigasha bituma abari muri Kenze muri block Kenze babura amazi, twese tukabura amazi, ugaca usangana ibombo rimwe riri hafi abantu 1000 ukugwana abakomereka bagakomereka abakubitwa bagakubitwa. Niyo mpamvu bari bakuriye kureba uko ngene tworonka amazi adukwe twese aha mu nkambi.
Kubwa Olivier Nyandwi avuga ko hamaze kwibonekeza abashika kuri 5 bakomeretse kubwo ikibazo cy'amazi mu kiringo cy'amezi 9, aho muri bo umukenyezi atashatse kwivuga izina yagwanye n'umugabo wiwe mu mpera za kuno kwezi kwa Myandagaro.
Dusimbira imisisi kuri metero 130 uva mu gisagara cha Baraka. Ikigo mpuzamakungu cyo kwigisha agateka kazi na muntu cyaratunganije inyigisho z'iminsi 10 kuva ku igenekezo rya 2007 Myandagaro kugeza kujya 6 Nyakanga no mwaka, kugukingira no guharanira agateka kazi na muntu ku mpuguke 53 zo mu ico gisata. Amani Daudi adufitiye inkuru mwumva mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Inyigisho zatangiye kuri uyu wa mbere itariki 27 Myandagaro zihera kuri uyu wa kane itariki 6 Nyakanga 2018. Zarimo abantu 53, abakenyezi 12 n'abagabo 41 bahurikiye mu ishyirahamwe rigwanira agateka kazi na muntu. Izo nyigisho zifise intumbero yo gukomeza ubushobozi bw'abanywanyi mu muco w'amahoro, agateka kakiremwa muntu, intwaro nziza n'intwaro y'abanyagihugu, gukwiragiza inyandiko z'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa kugira bishigwe mu ngiro by'ukuri. Firjansi Ruseruka, umukuru w'ikigo ajejwe inyigisho mpuzamakungu z'agateka kazi na muntu n'iterambere, arabyemeza. Abarose izo nyigisho barashimira abaziteguye bakazi bageza ko biyemeje kuzishyira mu ngiro no kuzigisha abandi basangiye amashyirahamwe.
Ikiganiro ya gacuno munsi nakirangiriye Sereja Bisimwa na Jacques Kabura bati bateguriye, ndabashimiye. Nshimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho mu kiganiro ya gaco ku munsi w'ejo na Gahwane.